imuva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ifide niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza makuru yo hijya no hino kwisi
rakoze fidelity ya heremu yavugwa muri Afrika. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo ubagenzura leta shasha yashyizwe ahagaragara ejo ku munsi wa mbere nyuma y'amezi ane aburabuzwa n'abo ku ruhande rw'uwo yasubiriye Joseph Kabila. Umutegetsi wa leta yiwe niwe yabitangaje. Leta shasha igizwe n'abashikiranganji 57 barimo abakenyezi 14 nk'uko itegeko rya perezida ryasomwe n'umuvugizi wiwe Kasongo Mwema ribivuga. Umushikiranganji wa mbere Sama Lukonde yavuze ko ivyo iyo leta igiye kwihutira biri nk'umutekano no gusubiramwo amategeko ajanye n'amatora muri ico gihugu. Uruhagarara rwa politike rwadutse mu mwaka uheze igihe perezida Tshisekedi yatangaza ko gusangira ubutegetsi byamuhagarikiye imigambi yiwe yo kugira ico ahindura mu gihugu. Yaciye atangura kurondera ingene yogwiza abashingamateka bamushigikiye. Abakuru b'ibihugu bya Afrika hamwe n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu ku rwego mpuzamakungu bavuga ko amasosiyete ahingura incanco akwiye no kuja muri Afrika kugira COVID-19 hamwe n'ibindi bibazo by'amagara y'abantu birwanywe. Abahinga, abaperezida ba Afrika hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu atanga imfashanyo bari mu nama muri indwi bifashishije ubuhinga bwa video. Iyi nama itumbere gushyira hamwe umugambi wo kongereza ubushobozi bwo guhingura incanco ku mugabane wa Afrika. Kugeza ubu Afrika y'Epfo nicyo gihugu cya mbere gihingura incanco nyinshi ku mugabane, kandi kiza cyaratangwe gukora urucanco rwa COVID-19. Umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere byashyizwe inyuma mu migabanganywa ry'urucanco rwa COVID-19.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ejo ku munsi wa mbere ko atansiguro ihabwa ibikorwa byo gusahura amamangazine n'imidugararo yadutse ku kigo cy'ubudandaji cyitwa Brooklyn Center kiri mu micungararo y'igisagara cya Minneapolis muri leta ya Minnesota. Ni nyuma y'aho igipolisi kirasiye kirongera kirica umuntu ku munsi w'Imana. Perezida Biden asaba amahoro n'umutekano nk'uko ababyeyi b'umwirabure yishwe Don't Wright nabo babisaba. Wright, umwirabure w'imyaka 20, yishwe inyuma yo guhagarikwa n'igipolisi yagirizwa kutubahiriza amatara yo mu ibarabara ku muhingamo wo ku munsi w'Imana. Perezida Biden yasabye ejo ku wa mbere ko amatohoza ari yazogaragaza neza ibyabaye. Kuri ubwo bwicanyi nyene muri Amerika, abategetsi bavuga ko umuntu umwe yishwe arashwe, abandi barimwo umupolisi barakomereka ku ishure ryisumbuye mu gisagara cya Knoxville mu buseruko bwa leta ya Tennessee ejo ku munsi wa mbere. Igipolisi cyo muri icyo gisagara cyavuze ko abapolisi bihuse gushika kuri iryo shure yitwa Austin East Magnet High School bumvise ko hari umuntu yitwaje inkoho. Bashitse baca batangura kurasana nawe. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yavuze ejo ku munsi wa mbere ko igihugu ciwe gihagaritse imigenderanire n'ishirahamwe rya Buraya mu bisata bitari bike. Ni nyuma y'aho uwo muryango ufatiye ingingo yo gushyira ku bihano abategetsi batari bake bo mu gisata cy'umutekano ba Iran. Bagizwa guhohotera no kwica abanyagihugu mu myiyerekano yabaye mu 2019. Uwo mushiranganji yaraneguye yivuye inyuma ivyo bihano. Yongera avuga ko Iran ihagaritse ibiganiro vyose ku gatega kazi na muntu hamwe no gukorera hamwe mu bisata by'iterabwoba, ibiyayuramutwe hamwe n'impunzi.
Alois Bigirimana, urakoze kutushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi, amakuru yo mu biyaga binini. inama y'iminsi ibiri ihuza bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afrika isuzuma ikibazo cyo kurongera akarere ka Afrika incandago za COVID-19 zihagije irasozera imirimo yayo uyu munsi.
Ibiti biva muri Afrika bikaja handi bagakora iyo miti bakaza kuyitugurisha bihenze. Ibyo rero nibyo bagombye kuvuga, bavuga bati niba dufite ibiti bivamo imiti ni kuki tutakubaka inganda ngo natwe dukore iyo miti iwacu ahubwo tuyigurisha abandi.
Uwo ni Professor Paul Kananura, umuhinga mu bibazo bya politiki n'umutekano, asobanura icyo abanyafurika bategerezwa kwibanda ko mu gutorera inyishu ibibazo by'ubuzima. Mu Burundi ejo kuwa mbere leta yatangiye kugura umwimbo wose w'ibigori mu gihugu. Bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afrika kuvejo bahuriye mu nama isuzuma uko ababa mu karere ka Afrika boshobora kuronga incandago zo kwikingira virusi ya corona. Bashimikira cyane cyane kugufatanya kwa za leta n'ibigo by'abikorera ku giti cyabo mu kuronga izo ncandago. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe ari muri iyo nama isozera imirimo yayo uyu munsi yari yatumijwe n'umuryango wa Afrika n'ikigo cya Afrika gishinzwe kurinda no gukumira indwara CDC. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije Professor Paul Kananura bimwe mu bibazo bikomeye bituma abanyafurika batabona imiti mbere n'incandago mu gihe bazikeneye.
Ikibazo cya mbere ni uko badashobora kuzikorera, yenda nk'ibihugu byashobora kuzikora kugira ubu ni nka Afurika y'Epfo na Maroc, ariko ntabwo bafite ubushobozi bw'ubushakashatsi mu miti n'ubundi bushobozi bwose bw'inganda bwatuma babikora ku buryo bwihuta.
Mubona se umuryango wa Afurika y'Inzu Ubumwe n'ikigo cya Afurika gishinzwe gukumira indwara byakorera hamwe bigafasha ibihugu bya Afurika kubona izo nkingo ku buryo bwihuse kandi buhendutse?
Ntacyo bizakora kuko ereka tujye twumva buriya muryango wa Afurika w'Inzu Ubumwe n'icyo kigo bakoresha. Abakozi babo ni nka bahembwa na Europeyene n'ibindi bihugu. Kumva rero ntabwo waba ufite icyo twakwita bije ukoresha iva hanze mu buryo bushobora kugira akamaro kwikoramo mu rwego rwo gushyiraho nk'inganda, mu rwego rwo kuba wakora ibikorwa remezo bishoboka utabasha no guhemba abakozi.
Ariko byashoboka se ko za leta zifatanyije n'abikorera ku giti cyabo bishobora kuba zabona nk'isosiyete yabasha gukora izo nkingo zigafasha abanyafurika?
Sinzi aho bazibikorera kuko ntibafite n'amavuriro ahari ashoboka yo kuvura abantu. Urumva umuntu udafite amavuriro ahagije yo kuvura abantu ntiyabona hakoreye imiti, kandi biroroshye kuko ntibigeze bakora investisoma muri urwo rwego rw'ubuvuzi, haba mu kubaka amavuriro, haba mu kubaka inganda aribyo twita za laboratwari zishinzwe no gukontorora imiti, noneho ntizishinzwe kuba zakorerwamo imiti. Ibyo rero ntibihari, ahubwo kuko bagombye kwiga uko bagombye kubishyira nicyo cyihutirwa ubu ngubu. Ibiti bikoreshwa mu miti byose biva muri Afurika. Ibiti biva muri Afurika bikaja ahandi bagakora iyo miti bakaza kuyitugurisha kandi bakayitugurisha bihenze. Ibyo rero nibyo bagombye kuvuga, bavuga bati niba dufite ibiti bivamo imiti ni kuki tutakubaka inganda ngo natwe dukore iyo miti iwacu ahubwo tuyigurisha abandi.
Kuri mwe ndumva mugira muti iyi virusi ya corona yateye ku isi no muri Afurika birumvikana yagombye kuba nk'ikintu gikangura abanyafurika kumva ko bakwiye gushora umutungo uhagije mu bikorwa remezo byatuma ubuzima bw'abanyafurika buhabwa agaciro kari imbere.
Cyane cyane kubera ko urebye uko ibintu byifashe, ibiti bivamo imiti biva muri Afurika, ibigo by'ubushakashatsi bikora urwego rw'imiti bikaba mu Burayi no muri Amerika, noneho ibigo bikora imiti bikaba mu Bushinwa no mu Buhinde, noneho abantu bagura imiti bakaba abanyafurika yenda n'abandi batayigura. Urumva uko ibintu bimeze. Ibyo bintu rero ni ubwo buryo bwo gukora twagombye guhindura. Noneho Afurika ifite ibiti bivamo imiti ikaba ari nayo iyitunganya kugira ngo uyigurishe abanzi, ngira ngo nibyo bigomba kwigwa.
Birumvikana, ariko byose bisaba nanone ko leta ibishyiramo uruhare. Inama se mwagira nk'abashakashatsi b'abanyafurika ni iyihe kuri iki kibazo?
Nuko iriya miryango y'ubukungu ya Afurika uko ari itanu yagombye kwishyira hamwe, noneho akaba ariyo uko igihugu kimwe kitabishobora. Irya miryango
ikihata kuri iyo gahunda y'ubuvuzi ikaba ari yishyiraho ayo malaboratwari n'izo nganda zikora imiti noneho ibihugu byose ubwo nko mu karere k'Uburasirazuba mu karere k'Amajyepfo akarere k'Uburengerazuba bakagira izo nganda nini bakagira n'izo laboratwari nini zikora kandi zitunganya imiti bigatuma banayicuruza mu buryo bworoshye ngaho iwabo bakanayicuruza n'ahandi.
Turamushimiye Professor Paul Kananura, umuhinga mu bibazo bya politiki n'umutekano aba mu Bufaransa, kuri mikro ya mugenzi wacu Etienne Karekezi.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radiyo Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Igipolisi cy'u Rwanda gitangaza ko cataye mu mvuto abantu 12 bakurikiranwa ibyaha byo busuma bwitwaje ibigwanisho mu karere ka Rusizi. Umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima aradushikiriza irindi kuri inkuru.
Iryo tangazo polisi y'u Rwanda yanyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo riravuga ko abafashwe bakurikiranweho ubujura bwitwaje intwaro ndetse n'ubwicanyi byagiye bikorerwa mu mirenge ya Gihundwe, Kamembe na Mururu mu bihe bitandukanye. Ntabwo ritomora neza igihe naho baba barafatiwe cyangwa se ngo rigaragaze niba abo bantu bose uko ari 12 bakoranaga nk'itsinda, gusa rivuga ko bose bafungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Kamembe. CP John Bosco Kabera uvugira igipolisi cy'u Rwanda yemereye Ijwi rya Amerika ko abo bantu bafashwe ariko dosiye yabo yamaze gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIBU, bityo akaba ari rwo rwasubiza byinshi ku bijyanye nabo. Bwana Thierry Murangira umuvugizi wa RIBU yatubwiye ko ahugiye mu nama twaza kongera kumuvugisha hanyuma. Icyakora kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yarataragira icyo dutangariza. Ibikorwa by'ubujura bwitwaje intwaro buherekejwe n'ubwicanyi byakomeje kumvikana mu bice bitandukanye by'akarere ka Rusizi cyane cyane mu mirenge igize umujyi wa Kamembe. Abaturage bakavuga ko abakora ibyo baba bitwaje imbunda ndetse barimo n'abambaye impuzankano za gisirikare. Nubwo kugeza ubu inzego zishinzwe umutekano zitarasobanura neza niba bafashwe hari aho bahuriye n'ibyo bikorwa byagiye biba mbere, bamwe mu bo byagizeho ingaruka barasaba ubutabera ndetse n'indishyi z'akababaro.
Ariko kugeza ubu no kujya kuvoma imyaka yari cy'amazi ntabwo mbishobora, muri make njye byasigiye igikomere bigeramo n'ingaruka nyine. Ubu gutya nta kintu nakora kabisa, nirirwa nicaye mu rugo kandi numva babanza bakamena indishyi y'akababaro. Birabyo kwa muganga nibyo banyambuye bera byazaga kuko ubuzima bwanjye bwaratakariye. Kugeza n'ubu ngubu nta kintu nshobora kuba nakora kandi maze hafi ukwezi n'igice mvuye kwa muganga. Ibyacu bajyanye kumva babitugaburira harimo amafaranga n'amatelefone, kandi ikindi badusigiye ihungabana kuko nk'ubu ngubu umugore ahakorera ambwira ko yabonye abantu b'abagabo babiri bahagaze imbere ye ahita yikanga. Numva rero ushobora kuzafatanya n'uburwayi niko umuntu yabyita kubita amashyizemo nyine urumva ko umuntu wafite ikibazo.
Mu mpera z'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize wa 2020, abantu bitwaje intwaro bateye urugo rw'umuturage mu murenge wa Gihundwe bahiba amafaranga asaga 400,000 y'u Rwanda banasiga bisho bo bashakanye. Ni mu gihe mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka wa 2021 mu murenge wa Mururu, abandi bantu bitwaje imbunda banambaye impuzankano za gisirikare bambuye abaturage amafaranga agera hafi ku 60,000 y'u Rwanda n'amatelefone, babakangisha ko nibatayatanga babajyana harazwa barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Abo banasize barashumwe mu baturage baramukomeretsa cyane. Mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatatu naho mu murenge wa Kamembe, abantu babiri bitwaje imbunda bambuye umwe mu bacuruzi amafaranga asaga 2,000,000 y'u Rwanda. Bwinshi muri ubwo bujura bukaba bwarabaga mu masaha y'umugoroba ashyira ijoro. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Bakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0.
Nako kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Mu Burundi ejo kuwa mbere leta yatanguye kugura umwimbu wose w'ibigori mu gihugu. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi busigura ko ari ntumbero yo kubika neza umwimbu kugira abarimyi ntibawusesagure mu nyuma agatera inzara nk'uko vyabaye mu myaka iheze. Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda yakurikiranye iyi nkuru.
Ingiro twayakiye neza kukarusho ku murimyi hafite byinshi akabura n'isoko.
Ubu n'umurimyi wo mu ntara y'Amakamba mu manuko bw'Uburundi arashima ingengo ya leta yo kugura umwimbu wose w'ibigori wabonetse muri iki gihe. Yemeza ko bizobagirira akamaro kanini.
Ibyo rero njibaza ko bizoca bitanga inguvu ku bantu bakamenya n'ubwoko bw'ibigori bazarakoreye bazararima bwimbuka cyane akarima mbere y'izigiye n'isoko yazoshora. Kuko kurima bitwara uburyo mugabe yaryoshe urima witeguriye n'isoko.
Bagenzi webo mu ntara ya Rutana bunga muri iryo bizeye ko bazobukura mu cibo kubera igiciro ciyongereye bagereranije n'ico bahora bagurisha ko ibigori.
Hari hakarusho nyene kubera kare haraho twahora tugurisha $500 cyangwa naho tukagurisha $400.
Mugabe hari gihe umwimbo wahora uboneka ngaha ku mutumbi wacu ikiro tukakigurisha n'amafaranga $250. Mugabo ubu batugura amafaranga $400, ubu rero leta ikidufasha igakiduha ku ibeye ry'$680. Tumba dukenguruka rwose kandi nta muntu n'umwe arashora.
Kuri uyu wa mbere leta yatanguje isekeza ryo kugura uwo mwimbu w'ibigori mu makomine yose agize igihugu. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bumenyesha ko iryo sekeza riri mu ntumbero yo kubika neza uwo mwimbu kugira ngo abarimyi ntibawusesagure mu nyuma hagatera inzara nk'uko byabaye mu myaka iheze. Emmanuel Ndorimana umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje yasiguye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ingene ico gikorwa kizogenda.
Arashinze igiciro ntabandoka ku kiro cy'intete z'ibigori cy'amafaranga $680. Amakomine yose y'igihugu kuva kuri uyu wa mbere amahera yo guhemba umurimyi aramaze gushikanwa ku makonte mu makomine yose y'igihugu. Mu gihe umwimbu washowe mu kibanza iki na kiriya uba mwinshi haratekanijwe uburyo bwo kubushikana ibindi bigega byabigenewe.
Ubwo bushikiranganje bwizeza abarimyi ko igihe cyo gutera nicagera bazohabwa ibigori ku giciro cyiza kandi bagahabwa imbuto zirobanuye zabiswe neza zimbuka cyane. Yamara abarimyi barafite icyo basaba kugira ngo umwimbo wabo uzogugwe neza.
Bo turungikira abantu bazoza kubigura batatwiba baba badufashije hamwe ku munzane batoshobora kutwiba tubakatugurira mukuri ibiro twatwaye tukabona ibyo turonkera amahera tukokengurukira leta rwose.
Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi burabahumuriza ariko nabwo bukagira icyo bubasaba.
Dusabye abazoba bajejwe icyo gikorwa cyo gupima ku minzane ko boraba neza ko iyo minzane ikomeye kugira umurimyi ntaburiremo kandi yari yiteguye gukura mu cibo. Turibukije abarimyi bose ko bozana kugurisha intete y'ibigori zumye neza kandi atagacozi na kamwe zifise kugira umwimbu ntuze uhave wononekara mu bubiko.
Abatowe n'abanyagihugu baragabisha abadandaza bohirahira bakikika mu kiza bagahenda abarimyi maze bakabagurira ibigori ku giciro kiri munsi y'icashinzwe na leta. Ubutwari inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe aha yari kwaragendera abanyabubanza kunduheze
kizire kikaziririzwa kora abantu boza kubahenda urya mwimbu w'ibigori cyane cyane ngo bawubatware ku mahera atari amahera y'igiciro cyatanzwe na leta. Kirazira umwimbu wabaye mwinshi nta mahera woronka ari gufungura ngo reka ngo ndakoronkeje byihuta $500 $600 ngino nka bene ibyo mu izina ry'inama nshingamateka ni mu izina ry'umukuru w'igihugu. Ndabasabye mubafate ahadusabye yuko abarongoye intara n'abarongoye amakomini baca babishyira mu ngiro badatevye hanyuma ariko kubajana kubafunga ntacyo bizomara mutabanje kubaca amande abakomesha
bariko muze mwisunga amategeko naho nyene
mu kwezi guheze leta y'u Burundi yatangaje ko ibigori by'intete canke ifu ibikomokamwo bitari kure gusubira kwinjira mu gihugu bivuye mu karere ka Afrika y'ubuseruko yaseguye ko hari ibigori bigwaye ingwara yobangamira amagara y'abanyagihugu yamara abahinga nabo bemeje ko iyo ngingo yafashwe kugira ngo ibigori mva makungu ntibibe byinshi ku isoko mu gihugu mu gihe muri kino gihe u Burundi bwemeza nabwo nyene ko bwaronse umwimbo mwinshi w'ibigori uko biri kose leta ivuga ko izo ngingo ziriko zirafatwa kugira ngo ifate mu minwe ico gitegwa c'ibigori kizwi nka nkora mutima kubarimye cyeklave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banyanya bijwe rya Amerika ndero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashigira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tukiri mu Burundi kandi amazi y'ikiyaga Tanganyika abandanya kuduga mu bice bitandukanye mu gihugu. Mu ntara ya Rumonge imiryango itari mike yarimutse kubera amazi yaduze ateraho baba. Inkuru ya Eroje Burikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Imijyango myinshi yo makazi yatandukanye ko mugwa mukuru w'intara ya Rumonge mu manuka y'ubushyi burengero ubuntigira kiko musaya itagira abayo yihungira ko yegeranijwe mu kibanza kimwe cyo kigo cy'imyuga cyaho basize ubwo bakaba bashobora guterwa n'ingwara iruhande y'inzara ibugarije nkuko bivugwa n'abakenyezi bo ku mutumba akanye nkuko bakubiswe kurusha handi
twaza dufite ngaha ibibazo cy'inzara inzara no kudufite abana ntibaronisho bafungura ntibafite ibyo baryama ko bafite ibyo bifuka imibiri ngaha irateye ubwoba rimwe turavuga tuti ego metwarakize amazi mugabo malaria izo gukura ngaha kubera nibu ni nyinshi gose kandi ni imbeho ni nyinshi bara ko ari mu gihangara ivubatse urabara nshobora kubana n'abana badafungura niho basha baronka ni ingwara urazi umuntu adafungura asharonka ingwara urumva ikindi nacyo ibintu byo kwifuka birakenewe gose kubera imbeho ni nyinshi n'imisegetere irakenewe kubera malaria irashobora kwaduka ngaha ugasanga abana bose bagoye malaria n'abakuze bagoye malaria bacusanga dusubiye muri za ngorane zo mu mazi
abavyeyi ariko barashima ko bakubaho bari kuko bemeza ko hasa n'ahatungiwe inyamaswa
n'amazi atutse twashima umukuru w'umutumba yatutse mu mazi atu kugira abana ni baraza mutanya baraza na buramatara araza aravuga ati abantu kubera bababaye banyura mu mazi bajye mu mazi ntibagira n'aho bashika umusaya bakwiye gukugwa ngaha bakakoga kuri senyi mwayida yamihana icyo gihe icyo gihe ntitwaronka naho twituma ntitwaronka naho twicara naho dushyira imbabura ntitwaronka aho tukika umusaya aho sinzi yose yari yatose umva twari twabuze amahoro amanoyo yari yacika kurice kubera amazi umva kugira ngo tuvome turonke amazi yo gutekesha byaratugora kuva twe twavuga kwitanganika maze twayakura mu rugo tuyavogera mukani kwitanganika
hariya muri rya mihana twari turimo twari tumerewe nabi rwose twari dufite ingorane zidasanzwe abana baragwara amano yarashikaguza kubera amazi yari menshi urumva twayacamwo tukayanyamwo tukayahonyoramwo zari ingorane
basaba leta kubagarukira ko na cyane cyane ikabaronsa utururu umuryango wose wobamwo abakenyezi bandi babiri nabo basanga ibintu bigumye uku n'ingo zishobora gusambuka kubera abagabo n'abagore batandukanye jwe
nawe ushivyumva ahantu hari abana hari abagabo hari abagore na madivorce udashobora kujyama n'umushinga nawe wa mubana basi bafata abashinga nawe bajya mu kwabo abana n'abagore bakajya mu kwabo urumva rero ingo ziragabuye abagabo bajya mu ruhande rwo hepfo abadamu bakajya mu ruhande rwo haruguru n'abana abantu bazova bahukana batabizi kubera izo ngorane none gasha bimaze kumera uko ugasanga umugore ajyamye hariya umugabo ajyamye hariya nta kuvugana nta kugira gute nimba ko ari ingorane
hasasa nk'induru dukira abagabo abagore barihangana niyo mugabo arihangana
ikibazo na Juvenal Nitereka ari muri komite y'umutumba mu kanyenkoko kiramuraje ishinga
ni ingo zirenga 200 na
kwanza baranarenga bera abantu bamwe bararabwa babaye gusumba abandi babandi bamenyana aho basekundara urubaje ahantu rero bari ababene gihugu mu bintu by'agahinda urugo rufite ibintu byinshi bigubatse bigizwe n'umugabo umugore n'abana urubaje abantu rero bakora nengaha ico nako neza hashaka kuboneka ikindi ngorane tujyanye n'imbo n'imiryango
amenyesha ko mu kurindira ko leta ironse ibibanza byo kubakamwo abomawe n'imyuzura y'amazi ubu ariko atozwe imfashanyo mu banyagihugu buzu kubaramira
abatashoboye kuza ngaha benshi basabye indaro aho twagiye turasabira indaro mu nzu ziriko zirubakwa zitarahera kandi nabo dufite ikibazo ga bene amazu nabo bagira ati twari dukeneye guhaha inzu zacu nk'umugi wanyu usanga ari abamukanye nk'uko muri sandari usanga ari abamukanye nk'uko mu nkayamba kumugomere mu birimba ndetse hari n'abashyitse ku mutamba akigoro karahari kuko dute wakamo na musantere na buramatari twaciye mu mazu kugira turabe ko hari icyo umuntu yofasha nimba ari ufite inusi y'ibiharage cyangwa inusi y'umuceri ivyo biriko biregeranywa ndetse hari bimaze gushika mu burongozi bwa drone ari uyu munsi canke hirya yejo bashobora kuvuga mugabo naho nyene ndumva ntibikwira n'imwe usanga haboneka ibikora umunsi umwe canke iminsi ibiri ubwo rero ubuzima bw'umuntu nabwo urazi ko uguma gukenera ibifungurwa cyangwa ibyambagwa ndetse n'ibintu byo kuvugurwa na kwakoraniye abana benshi
mu mwaka ushize abantu barenga 600 bo mu makaritsiye ya Kanyenya nk'uko nyene Swahili nkayamba na Teba mu Rumonge baromowe n'imyuzura y'amazi y'ikiyaga Tanganyika amazu yabo baratwarwa kuva mu kwezi kwa 3 umwaka uheze nyene amazi ya Tanganyika yakomeje kuduga ku buryo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hari imirimo imwe imwe ikorerwa ku nkengera zacu yahagaze imiryango nayo itari mikirimuka mu gihugu cyose mu mwaka ushize abantu bagera ku 25,000 barimuwe bitewe n'amazi ya Tanganyika yateye imihana yabo inyuzure kandi yanakoze ku gice cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho hari n'ubu ibarabara cyuzuye amazi inyubakwa zindi zitari nke nazo zikaba zarabomotse muri Kivu y'Ubumanuko cyane cyane mu mujyi wa Buvira mu buseruko bw'ico gihugu eroje wika neza ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda shuti banywanyi naha ya makuru yaka kanya garukiye mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi Yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Shakiriza chachukona Kurayaga Tukahuta yo Kwiti kya Amerika Radio Kwiti kya Amerika Yabaye Isubizo chachu Radio Kwiti kya Amerika Yabaye Isubizo chachu Yabaye isubizo cyacu